Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Todo mire manirambo nani watumama jina masalamu iwashikira turabaye ikaze makuru tatubashikiriza turi kwa gatatu ruhuma umwaka wa 2021 narimwe mukanya ingingo nkuru nkuru makuru janye na gateka kazi na muntu abana bari munsi y'imyaka 10 barabangamiwe n'ukugirirwa nabi n'abari babajejwe kubarera ibitegwa ivyatsi n'abaharanira agateka kaba kenyezi muraza kukurikira hano munano makuru usanzwe ari mu runani rw'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi marno makuru tuzo kwabwira makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu abushikira nganji bw'amagara y'abantu ucishije mu mugwi ujeje kugwanyikiza ca corona mu Burundi wamenyesheje ko umuntu wa gatatu yahitanywe n'uwo mugira uyogoje isi. Mwana makuru kandi tulaza kubabwira amakuru ajanye na politike aho tuza kubabwira aho abatavuga rumwe na leta icyo bavuga kubijanye n'ibiganiro byaraye bitanguye hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Amakuru tugira ngo twashikirize naje kubabwira Todomire Manirambona atuma amajwi n'amasanamu abibashikira dusiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru tuahere mu gisata cy'ubutungane kwino nkuru ciye kumasonga amfasoni Krista Kaneza yaheruka kwagirwa kuba ari mu bishe umugabo wiwe yarekuwe mu gatondo ko kuruno wa gatatu akaba yarekuwe na sentare nkuru ya Muha ni mu gisagara cha Bujumbura akaba yari yahagaritswe kwa 19:00 aca aja gufungirwa mu ibohero rya Mpimba ku munsi ukurikira kwa 20:00 uno mwaka. Icyo gihe igipolisi kwicije kumuvugizi wacu Pierre Nkurikiye yari yemeje ko habaye amatohoza yimbitse yerekana ko Krista Kaneza ari mu wagandaguye umugabo wiwe Thierry Kubwimana uyu nawe akaba yari yagandaguwe unyamaswa ku rugo iwe mu gasekebuye mu ijoro ryo kuwa 2024 rishira wa 2025 mu nyonyo mu mwaka uheze. Makuru avuga mu gisata cy'agateka k'abana abana badashikana imyaka 10 mu Burundi barabangamiwe n'inyifato itabereye yabamwe mu bavyeyi n'abandi babajejwe kubarera. Abana babiri nibo bamenyekanye ko bishwe n'abavyeyi babo canke abajejwe kubarera mu kwezi kwa mbere guheze abandi nabo bakaba barakomerekejwe abandi bakoregwa amabi atagira izina ngo guturigwa n'ibindi. Ni nkuru twategura mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Umwana wa mbere yagandaguwe muri ubwo buryo ni umwana wo ku mutumba Musenga wa zone Cumba komine n'intara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe avuga ko yishwe na mukase atahambwa mu kinyegero mu itongo ry'abavyeyi biwe. Ikiziga ciwe kikaba catowe n'abana bariko barasenya nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha. Uyo mwana akaba yagandaguwe ku wa 14/0 uyu mwaka wa 2021. Uwundi mwana yahohotewe no mu ntara ya Ngozi muri komine Tangara ku mutumba Gikomero yatiriwe n'umuvyeyi we ku kuboko muri uku kwezi kwa mbere guheze nyene mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Hari umwana yapfuye yaturijwe amazi ashushe hari ku igenekezo rya 8/0 uyu mwaka nyene w'2021. Muri komine Matana ku mutumba Gitanga mu ntara ya Bururi hari umukenyezi yafashwe inshuro zibiri n'igipolisi yagizwe gusuka amazi ashushe ku mwana yakoresha muhira iwe. Ayo makuru nyene akavuga ko uwo mwana yatoriwe itariki 6 zo kwa mbere umwaka w'2021. Ingendo y'abavyeyi canke abafatwa nk'abavyeyi bahana abana birenze urugero kugira aho babasinzikariza irakunze kuboneka kandi ikavugwa. Hari ibiherutse kuvugwa ku interekwa mu gisagara ca Bujumbura no mu makomine amwamwe y'intara ya Kirundo.
bofise niyongere umuharire wa kenyezi na bigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba uyamiriza yongendo igayitse y'abavyeyi bamwe bamwe bahotera abana babo mu kubaha ibihano bisinzikariza ubuzima uwo muhari uhanura abavyeyi n'abandi bose bajejwe indero y'abana kurera hakurikijwe ubuntu n'agateka k'umwana nayo uwo birenga ko ngo akwiye guhano hakurikijwe amategeko imakire hunja ni warongoye uwo muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi tumutega amatwi
umubyeyi wese areze umwana asanzwe azi ko umwana ari umuntu muto ataragira ubwenge bwo gutahura hanini ikiza n'ikibi nicyo gituma abana bato bagira udukosa twinshi abavyeyi n'abarezi bihanganira ariko bagatanga impanuro ikindi abo bavyeyi bahohotera abana babo mu kubaha ibihano bikomeye twumva byo kubakubita bakana baturira unyamaswa ku maboko ku maguru eka no ku mubiri ico bomenya nuko umwana ari kiremwa mu asanzwe akingiwe mu buzima no mu mibereho yiwe n'amategeko y'igihugu rero abakenyezi nkabo bakorera mabi abana babo nta burenganzira nabo mubafise bwo kubakorera ayo mabi mu gihe naho bishitse bakabikora bikaja habona bikamenyekana barahanwa n'amategeko nico twurangiza tuvuga nuko umuvyeyi wese azi ko ukurera bisaba urukundo kwihangana no gukingira ubuzima bw'umwana wiwe
imakwire unja akaba ari umukenyezi arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi tukiri mu gisata cagateka kazi na muntu hariya mu ikambi yanduta hari umukenyezi yaraye akomerekejwe mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hari mu gitero cagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bateye muri village ya mbere bagana inzu yo kuri numero 188 y'umuryango wa Sambara Saidi yashoboye guhunga amakuru ava ngaho mu ikambi akavuga ko impunzi iri ziri mu bwoba bwinshi kubera ibitero biba muri yo kambi bagasaba shira hamwe mpuza makungu HCR kubakingira impunzi tega matwi inkuru zatugira muganzi wacu Reverien Bazikamo
hari ngiye cisaha indwi z'ijoro aho impunzi zo mu ikambi ya Nduta zakangugwa n'amasase cyari gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bari bateye muri zone ya mbere village ya mbere nyene Sambara Saidi umudandaza wo muri yo kambi niwe yarondegwa nkuko amakuru ava muri yo kambi abivuga Saidi akaba yarashoboye guhunga arabasiga umukenyezi wiwe niwe basanze mu nzu baramukubita cyane bari ibi bintu byo mu nzu harimo amatelefone n'amafaranga ataramenyekana igitigiri impunzi zo muri yo kambi zivuga ko muri iki gihe bari mu bwoba bwinshi bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu HCR kubakingira mu gihe babona ko leta ya Tanzania itabitayeho igitangaza izo mpunzi nuko icyo gitero cabereye ku metero zikeya zahari kirindiro c'igipolisi ca Tanzania abapolisi bakaba baje gutabara haheze nk'amasaha abiri baza basanga abo bagizi banabi bamaze kugenda kubw'izo mpunzi ico n'ikindi kibatera ubwoba sinubwa mbere haba igitero muri yo kambi mu kwezi guheze impunzi izwi ku izina rya Isa yaragandaguwe mu gitero yagiriwe ku rugo iwe muri zone y'indwi muri yo kambi nyene ivyo bitero bikaba vyiyongera kwinyuruzwa rya bamwe mu mpunzi rimaze igihe rihavugwa izo mpunzi zikaba zivuga ko ubwo bugizi bwa nabi bwoba bukogwa n'abajeje umutekano ba leta ya Tanzania bafatikanije na bamwe mu baba bavuye mu Burundi barungikwa gutera ubwoba izo mpunzi kugira zemere gutahukanwa mu Burundi twagerageje kurondera abarongoye ikambi ya Nduta kugira twumve icyo bariko barategekanya mu gukingira izo mpunzi ariko ntitwashoboye kubaronka
ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus banye nivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza gushira muri ivyo bibanza amazi n'isabune n'ivyo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza no kujya baripimisha umugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo kahajyu inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Tonda neza makuru twatumire kwashikiriza mu cyo gisata cy'amagara y'abantu aho umuntu agira gatatu yahitanywe n'umugera wa coronavirus ku bitaro Clinic Prince Louis Gwagasore ibujumura kuva uyo mugera umenyekanye mu Burundi ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganje jeje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana hari kuri uno wa kane mu gihe yararamutse agirisha inama warongoye ibitaro byose biri mu gihugu umushikiranganje Tade Ndikumana akavuga ko abanyagihugu badebukiwe cyane no gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda umugera wa corona harimo no gukaraba iminwe no kuramukanya bagwanye munda tega matwe umushikiranganje Tade Ndikumana
ta mu Burundi kobandanya twibara kuko murazi ingwara yandukira kurya tubizi naho bari umuntu umwe sijya ngingo nziza zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune kutaramukanya duhana iminwe kutagwana munda Iyo tubidehutse ko dutuza duguma dusubira hahandi kandi leta y'u Burundi shiramo uburyo bwinshi cyane rero turashima ko atabacigunga mu mihani wabo wiketse ibimenyetso agenda bakamutunganiriza basanze agwaye bakamuha umuti agasubira kwipimisha muri kontrole tugasanga yakize mugabo twikingire tukingire n'abandi nashaka gutumaga nabo menshi yuko nk'ubu hariho umwenegihugu w'umukongomani yarasanzwe baramubazi nta mugikiriza yagize ingorane nyinshi z'amahaha nawe nyine yashobora kwitaba Imana ejo kuri clinic abagize gatatu mu bantu twapimye ukabona ko uwo mugira ibyo rero Imana imwakire mugabo turasaba aboba basanzwe bazi ko bafite izindi ndwara ngendanwa indwara y'isukari indwara ya kanseri indwara ya hypertension indwara yama bronchite chronique yuko cyangwa ibara yasme yuko ahanini babonye hari igihinduka bo kwihuta kugira ngo barabe ko atambwira ko na visi wagiyemo kugira ngo tubafashe hakirikare
Tade Ndikumana akari umushikiranganje w'amagara y'abantu tukiri mu cyo gisata cy'amagara y'abantu mu ntwaro ibereye umuyobozi w'ibitaro bya Fota muri komine ya Ndava ni mu ntara ya Mwaro aragirizwa kunyuruza amafaranga yagenewe kubaka uruzitiro rw'ibyo bitaro abakozi bakorera kuri ibyo bitaro by'i Fota bagasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukurikiranira hafi bijanye n'ayo mafaranga kugira akore icyo yagenewe ni nkuru twategura mugenzi wacu Bertrand ngenda kuri
Amafaranga yaratekanijwe gutozwa kuva mu kwezi kw'indwi guheze kugira akore muri uwo mugambi wo kubaka uruzitiro angana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi ariko kugeza uno munsi ibikorwa bikaba bitaratangura kubwaho bakozi bo kubitaro bifota aya mafaranga ngo yakuwe ku mafaranga y'agashiruka bute bagenewe
Imahera mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2020 bikwaro ku mafaranga bita PDF ubwo financement budget ya performance na mahera atangwa mu gihe abakozi bakoze neza agashimwa rero mahera bagiye barayatwima bahagarika bavuga ko ari kubishya urugo kubita rero bagenda barabika gushika aho bashika na edukademi bayakwije mu nyuma twabasize amafaranga yacu y'agashuka buto nayo yindi baduha bavuga ngo amadepanse babaye menshi
ubuyobozi bw'ibitaro bukaba bwasiguriye abakozi ko amafaranga yo kubaka uruzitiro rw'ibitaro yatojwe ku itegeko ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abo bakozi bagataka ubwo bushikiranganje ngo bukurikirane ayo mafaranga kugira kuri icyo yagenewe
tubwira ko tubujya vuye muri ministeri ngo ni ministeri ngo bahate kuri uko ngo atabashe ko tutose kuboneka ngo ahubwo ngo amafaranga bukora iby'ibitaro rero itangaje bishimuze mu mahera ntabwo bwubatswe kandi ntarengeye tubona ahubwo bagiye batawe n'isivi kubika ayandi ayandi tutabona icyo yakoze twasaba ko ushanganji kumbira abantu ubishubukutse
abakozi yo kubitaro byifota bagakeka kwa amafaranga aza yaranyurujwe n'ubuyobozi bw'ibitaro kuko batanguye kubasaba gutanga andi mafaranga yongera kuyo baterereye umwaka uheze uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwagerageje kurondera umuyobozi w'ibitaro byifota urongoye intara y'ubuvuzi cyo kimwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu rurabakena
ngenda kuri iyo mukurangiza no makuru twatubere kwashikiriza muri politike bamwe mu batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro basaba umuryango w'ibihugu bya Buraya kugumiza igitsure kuri leta y'u Burundi kugira itere intambwe kubijanye no kubaha agateka kazi na muntu bintu bwigenge bwo kushikiriza ibyiyumviro ivyo bishikirizwa na Professor Karoli Nditi je umugambwe ipo na nyuma yaho ibiganiro bisubire gutangura kuri no bakabiri hagati y'izo mpande zibiri mu ntumbero yo gukuraho ibihano byafatiwe u Burundi sunzo amasezerano ya Cotonou tega matwi Professor Karoli Nditije
nta ngingo nta nyifato nta bikogwa byerekana yuko hari gushaka yuko ibintu bihinduka agateka ka muntu gakubahirizwa abantu bakidegemvya nta na kimwe kiboneka kugacu rero nuko agateka kazi na muntu kaguma gahungabana ku munsi kugira ngo rero ibihugu byabura ya bisubire gufasha Burundi kuri kwamye nibaza yuko byobanza bikabangira bikasaba yuko akateka kazi na muntu kubahirizwa yuko ibiganiro hamwe n'abatavu rumwe na leta bitangura bihagarikiwe n'amakungu amasezerano yarusha yasenywe n'ibwirizwa shingiro rishasha agasubizwa umutamana hanyuma kurindira nibyo mwe bwa Buraya goguma bufasha abanyagihugu bicicije mu mashyirahamwe yigenga mu burimyi mu bworozi mu ndero mugabo imfashanyo ija mu mafaranga ya leta koba ari gusasira indava ikibi koba ari guhinkigi bwo butegetsi bwuma bwica buguma butoteza batavuga rimwe na leta buguma rero babuhata kugira ngo ibihano bihave mugabo ibintu byahindutse ku neza y'abarundi bose ku neza y'agatakazi na muntu ku neza y'intwaro rusange yubahiriza bose itavangura idateranya itici itangaza
Professor Karoli Nditije akaba yaganiriye na mugenzi wacu Patrick Mitabaro tubibutse ko amasezerano y'ikotonu ategekanya mu ngingo yayo y'umunani kwabandanya isuzuma ry'ukugena agateka ka muntu kifashe kubahiriza amateka genga intwaro ishingiye kuri demokrasi be n'intwaro ibereye ni hano amakuru twashikiriza agarukiye ndashimiye mwe mwese mwari muteze abiri ndashimiye abagenzanje bamfashije kuyegeranya kugeraho muyumva ndashimiye muhinga w'ivyuma Todomir Manirambona kuri mikoma kumuna Edicode nazwe ndabifuze kugira umusi mwiza.